tumaze iminsi dukoresha amanama mu maya makomine ari mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo dushikane ijambo umukuru w'igihugu yashikije abarundi n'amakungu kugira ngo ikiringo yari yahaye kugira ngo abafite ibirwanisho babisize atangorane kuko murazi ko yongeye iminsi itanu tugasaba rero ko abarundi bo bafise ibirwanisho cyangwa abanyamahanga bafise ibirwanisho yuko bobisubiza mu mahoro atangorane zirinze kuba atatumaze iminsi tubona abantu bapfa kubera ibyo birwanisho kubera inzego z'igipolisi zije zikagwana hava abantu kandi baratubabaje kuko leta ntiyifuza ko hagira umurundi n'umwe ahasiga ubuzima yaba umupolisi cyangwa umunyagihugu nicyo gitondo twaje tuhaguruka kugira ngo iyo jambo ry'umukuru w'igihugu turishitse mu mizi turishitse mu makomine turishitse mu barabara bagende bumva yuko leta atari umwasi w'abanyagihugu leta ahubwo yifuza kubakingira abagize n'Imana umukuru w'igihugu akaba bahaye ikiringo cyo kwirimbura kugira ngo babizane karakanya keza kugira ngo babisubize atangorane
nkuko mubivuze si ubwa mbere akamu nk'ako gaterwa ariko abanyagihugu bafite ibirwanisho ntavyo basubije ibyo ntibiteye amakenga
birateye amakenga kuko ni nacyo gituma twahaguze kugira tubabereke inkurikizi zishobora gukurikira iyo ngingo yuko zotuma hari ingorane no kubwira Frederic na mu Burundi ikibabaje nuko nta hinguriro na rimwe yicura ibigwanisho ririho mugabo mu gatondo ugasanga abenegihugu bafite ibigwanisho ugasanga nayo makungu akuvuga ati reka turondere ibyo bigwanisho byagiye biva bavuga bati ujya aje kuzimya umuriro niwe aje gukwega karambaranye nta leta n'imwe ku isi yokwemera yuko abenegihugu batunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha nicyo gituma uno munsi twavuze yuko ibihe by'imikino birangiye wewe ufite ikigwanisho uzogisubize utagisubije naho tuzokoresha ubuhinga bwose kugira ngo tukirondereho kiri kandi ibizokurikira bizobazwa wewe
ku bwanyu ivyo bigwanisho biva he mu gihe mutomeye aho ivyo bigwanisho biva ngo abariho muzibira mwibaza ko icyo kibazo kizoba gitoye umuti
Frederic twaravuganye imbere y'amatora nakubwiye yuko hariho umugambi icyo bita complot international de certains pays européens bishoboka ko kuko nitubona ingene ibihugu bimwe bimenga bishaka gufatira leta ku gakanu kandi ibyo bigwanisho bazi neza ko mu Burundi atabigwanisho na kimwe dukora hako bavuga bati turaje kugira ngo turabe aho ibyo bigwanisho biva tuhazibire badufashe kugira tuhazibire bakajya gufatira ku gakanu leta ubu rero twebwe leta tukafashe ingingo yuko iminsi itanu iheze kuva icyo kiringo gize tuzokoresha uburyo bwose igipolisi igisirikare kugira ngo abafite ibigwanisho babisubize tubasabye rero abo bamaze iminsi bavuga agati y'akazi na muntu tubasabye yuko bovuga agati y'akazi na muntu kugira ngo ibyo bigwanisho biveho kugira ngo ntihagire uzohura n'isanganya ry'ubusa
abasirikare n'abapolisi barafite uburyo n'ubuhinga bwo kwaka ibigwanisho abasivile ata muntu aguye mu mporero yoba atitwaje ibigwanisho
twifuza yuko byo kwakwa atanumwe aguye mu mporero mugabo biragoye kuko urusase aho ruri rwikorasohoka bamavuga n'umukirundi bazi yuko ari impfizi zibiri zigwaniye ubwatsi nibwo buhasigara twifuza rero ko hatuboneka ubwatsi mbere n'abo bandi hatogira n'umwe yogira ingorane bo bisubiza mu gushaka kwako kuko narababwiye amatora yararangiye nta matora yenda azosubira kuwaba atari mu 2020 nibitegure abo bose bakeneye ubutegetsi ko babwakira mu matora bicima nta yindi nzira iriho inzira y'umuheto ndakubwiye yuko itazoshoboka ndakubwire ukuboko utari bugucura kuramutsa nibaze tubake igihugu cacu n'akare kubera n'umugambi wo kuganira leta yarabyemeye kutuganira nibaze tuganire abo bose bitegure ubwo butegetsi hanyuma bazobonke bashoboye kuganira amahoro ariyo
mu gusozera nashaka mutubwire ku bwanyu izo komine zose mwagiye haba muri komine Muha muri komine Mukaza na Ntahangwa abanyagihugu mwabonanye bakiri gute ako kamo n'iryo gabishwa mwabahaye
ubwa mbere turashimiye abanyagisagara nka benshi kuko mu mazone 13 twasanze amazone 2-3 naho nyine muri ayo mazone hariho uduce tw'amabarabara nka 3 canke 4 dusigaye mu mutekano muke kandi tubemereye yuko twagane duhuza kandi babitahuye kandi twibaze yuko ico gikorwa tugiye gukora mu bugwa neza dusabe amakungu adufashe guhimiriza kugira ngo ejo nituzorinde kugutana mu mitwe mu kwakabye bigwanisho babizane atangorane niki naco nuko nari natumiyeho za nteko zingaha zigejwe vitali z'observateurs mugabo bambwiye ngo twurinde kubandikira sindabyumva kuko bari ngaho kugira ngo biheze ibiriko biraba tubatumye ko batiza kuza kugira ngo barabe batange raporo y'ibiriko birakogwa mbere mu misiza no muri ayo ma operation tuzobahamagara bagendeyo muri service centre de commandement mix y'abasirikare n'abapolisi tuzobashiramo nabo nyene kugira ngo batange raporo ibyo bibone nukuri nkaba twaganiye neza gusa cyane
Gaston Sidibo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi murakoze cyane gose ku kanyamwaduhaye
murakoze cyane Federico murakoze